Ni mu nama yagiranye n'inzego nkuru zitandukanye zirimo abategetsi bo mu gisirikare, umutekano, abajejwe intwaro n'ubutungane yabereye mu ntara ya Murambya. President Ndayishimiye yashimikiye cyane cyane ku bikorwa by'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR, yavuze ko kidakora ico kijejwe kandi arico mutima w'igihugu kizeyemo amafaranga yo kucubaka. President Ndayishimiye avuga ko ari akagwi k'abantu bishize hamwe kugira ngo bagwanye ko ari amafaranga yinjira muri leta azokora ibikorwa biraba abanyagihugu.
Biyemeje yuko atahera na rimwe ryo kwinjira mu gihugu cya leta byaba idolari byaba ibirundi bikamyo izo n'ibidandazwa aho muri OBR bagafata igice ukadeduwa n'igice kiri gice n'ukadeduwa umukozi wa OBR umufrontiyeri hariya bafite amatoka hariya ku mafrontiyeri muri bya bihugu Tanzania Congo arabanza akabwira uwo muri OBR ngo banza umbarire iduka kwinjiza ingene bingana aje akayirenganira wamufata rero nk'uwo mufate ku ishami iki Atabara kuze twa bibonye ngo nikitaje dutari kwa muhe kwa muhe ngo dakizanye uwo muri OBR ni washaza kuba twa bibonye kumbe ni bintu babipangira hamwe cyo mwi uwo muri OBR ari watanga fraud tuzoyikwanya
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko ababajwe nuko yagirizwa n'amakungu ko abategetsi b'u Burundi aribo ntandaro yo kujya ibiturire.
Bwo murazi uko banyu mondale na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira. Aha jari pete gutuma wa. Murazi kwagirizwa, kari wewe urya ibiturire, kari wewe ufroda madora, barabinyagirize ndababaragura. Bavuze mujya todo shaje gutuma ngo zitangana. Ngo twebwe ngo tworeyere ngo nijya kuri Marsenwa, ngo hanyuma ngo twebwe tukugumiza hasi ngo ugira dushe twaza kuri Marsenwa, ngo yarenda ko ngo niyo ngo jewe nshaje.
Aha kandi Ndayishimiye asigura ko ibiharuro bya leta byerekana ko ibidandazwa byinjira mu gihugu byategerezwa gutanga amakori usanga leta ironkamo n'imiburiburi ica cumi cyategerezwa kuja mu kigega cayo
reka ndabereke statistike zerekana yuko emarutatse mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi n'imiliyoni 300 ku mwaka mugabe igihugu cinjiwemwo n'amadolari imiliyoni 200 ngira ico gihugu ba froda bakiba amadolari arengeye imoriyaridi.
Ibyo byemezwa kandi n'umushikiranganje w'ikigega cya leta Audace Niyonzima yari no mu bitabiriye iyo nama. Uyamenyesha ko inzira zose bakoresha mu kwiba amakori n'amatagisi mu kwinjiza ibidandazwa mu gihugu bitarishe abakora muri OBR aribo babarerekeye ko zamenyekanye.
Tubanza kubereka ko ubwo busuma buzwi n'inzego zose z'igihugu, haba ubwo rero ubwo busuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo barihe amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarishe amakori barerekewe n'abakozi ba OBR. Ibyo byose bizwi haba aha mu gihugu hagati, aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya, reka mbere n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo OBR.
Umushikiranganje w'ikigega cya leta yatangaje ko inzego zose iz'umutekano zirimo n'iz'igisirikare bagiye gukorera hamwe mu kurwanya igiturire n'abashaka kunyonora amatungo y'igihugu.
Twabagabishe rero yuko inzego z'igihugu zose, haba inzego z'umutekano z'igisirikare, haba inzego zijejwe igendereza, inzego z'ubutungane n'inzego zijejwe intwaro, ko twese rero tujye gukorera hamwe kugira ngo dushe kurwanya ngo rusuma.
Bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuga ko umukuru w'igihugu yarakwiye gufatira ingingo uwo wese abangamiye ubutunzi bw'igihugu igihe cyose bigaragaye agendeye ku ibwirizwa shingiro. Nibigira Gervais icegera c'urongoye ishirahamwe ry'abarundi ndibintungane yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Bavuga yuko ibiba bafatanya n'abajejwe gutoza amakori arabazi kwiyumva mu majambo akaja mu bikorwa akerekana yuko ibyo yatohoje wiyo yahawe n'amasoko muri zitandukanye akabishyira mu bikorwa agafata ingingo kuri abo bantu bakuru bakuru. Turazi ko kenshi mu bashikiranganje cyangwa mu bajejwe izindi nzego usanga barimo nabo nyine, ariko niba hano hariho rero ahantu bashirashika agasha ziko rero ari abantu bamusumbya ingufu cyane bo bafise ibindi bitwaje.
Mu Burundi haratanguye isekeza ryo kurwanya ibikorwa bya forode mu gihugu cyose. Mu mezi hafi abiri gusa iryo sekeza ritanguye, umukuru w'igihugu yatangarije abitabiriye iyo nama ko abantu bashika 233 aribo bamaze gufatwa. Ibintu byafashwe nabyo bikaba bitaraharurirwa igitigire cy'amafaranga. Gusa President Ndayishimiye yamenyesheje ko biharurwa mu mamiliyaridi n'amamiliyaridi. Naho intara zatangaje ko zitarafatirwamo abafroderi n'igitega Bururi, Mwaro na Karusi. Ibyo Perezida yise ko batari ku kivi kuko naho batabuzeyo. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.